bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muri studio yindwi muri kumenaje we Diane ninahazwe miliyoni neza ncuti bakunzi kandi kaze mu biganiro byacu mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri ko mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Rwanda naho mukatwumvira kuri FM 104 n'ibice 3 na FM 88 n'ibice 3 turi kandi kuri Facebook ariyo VOA radio yacu no kubuhinga bwa none kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com mukanyisase ni kiganiro muri isanga
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Kaze kandi nshuti bakunzi bi radio ijwi rya Amerika igenekerezo rya 9 ukwezi kw'icumi uko umwaka utashe amakungara himbaza umunsi wahariwe ubumuga amashami atandukanye aranira gateka k'abagendana ubumuga yaba mpuzamakungu canke ayasanzwe akorera mu Burundi harimo urunani ruhurikiyemo amashirahamwe y'abagendana ubumuga UPHB yemeza ko abapfasoni bagendana ubumuga bakumigwa kabiri mu kibano ubwa mbere kwera abapfasoni ubwa kabiri naho kubera abagendana ubwo bumuga Zime mungorane bahura nazo, ningorane zijanye n'inyubakwa zitaborohereza mu buzima bwabo bwa misi yose, ukudashobora kuronka amashure bigamo, yagenewe abagendana ubumuga, ukudashobora kwivuza mu ibanga mu gihe abatumva bama bakenera ubafasha, akoresheje imvugo ikoreshwa n'intoke hamwe n'ibindi byinshi. Mu kiganiro muri sanga 10 wa gatanu, tubaza guca ijya nino ibyo bibazo byose. Abatumire rero akaba ari umfasoni Adelaide Nyigina aramuturuna niruhurikiyemo abagendana ubumuga mu Burundi UPHB Madam Nyigina mwiriwe kandi kaze ku ijwi rya Amerika
Mwiriwe neza Diane
Turi kumwe kandi na Agnes Ntawuyankira sanzwe agendana ubumuga bwo kutabona Agnes wakoze kwita ubutumire bw'ijwi rya Amerika muri isanga
Kumiza gucosha
Agnes makoze kwita ubutumire bwacu ku ijwi rya Amerika mu kiganiro muri isanga Tuzaza kandi kugerageza kuvugisha umwigeme yitwa Laurette Ishimwe agendana ubumuga bwo kutumva tuza kwifashamo n'umusiguzi wiwe interprete mu rurimi rw'igifaransa Laurette afise imyaka 22 akaba aherutse kuminuza araza kutubwira uko yabigenjeje ariko mbanze mpere gatonya kuri Agnes ubumuga ugendana bwo kutabona n'ubumuga bwaje maze gukura canke n'ubumuga bwa mwavukanye
Umuka bwama zikwaje maze gukura.
Mubitewe niki?
Tewe natewe n'ingwara ya diabete na hypertension arteriyere.
Mwaje gufatwa n'ubwo bumuga mugeze ku myaka nk'ingara.
Nafashe ku myaka 46.
46 urumva yuko wari waramaze kubona ututari dukenya hanyuma bukaza gufata ufise imyaka 46 ubuzima bwawe bwagiye guhinduka gute imbere yaho mwabona n'igihe mutagibona
Naramerewe nabi cyane naragize agasuzuguro ku bantu benshi ku buryo nahora nja mu manza bahora bantumira ugacumenga naco nyimbatse birantera basa ibibazo bimwe ntibashobora kupfuga gahinda ahubwo umunezero nagiye kugira nuko nashe kuronka umuntu ashaka kumbwira ko hariho ishyirahamwe ry'abagendana ubumuga bwo kutabona canke n'ibindi byose hanyuma iyo mbonye bantumiye Day One n'umunsi mukuru na kanyamuneza ndashima cane umufasa naturengo aturongo ya Adelaide atigera yibagira narimwe agateka kabagenda no mu gabatandukanye.
Uravuze ko akoga nyamuneza wagiye kukagira ruko utanguye kwinjira muri ayo mashira hamwe, uko gukumigwa kwaragabanutse niko bicifashe bimeze gute mu buzima bwawe bwino sa?
Imana yaranshobeje ampabagenzi bamwe bamwe atari benshi mugabo kurushi baza bakandemesha, ariko hariho n'abandi bacumera nacu maze ukamenga ndi umuntu yatawe hamwe emese ibintu no vuga kuko ndabivutse nasanga ntiyengira n'agahinda kenshi ku mutima.
Anyesi, imbere kuja yo kugira iyo ngorane yo guhuma bivuye ku ngwara ya diabetes, nkumbure wari watanguye kuja mu buzi butandukanye, wari wamaze kuja mu kazi?
Yego, tenera umukozi wa leta.
Ako kazi gaca karahagarara?
Kateza guhagarara nta kabonero bampaye, none ko nta kintu na kimwe ubu nkibona kare narisanze ndi umuretsi ku mashuri makuru. Yego, nta ndenganyo kabisa kubera ntacyo ngishoboye gukora, ubu ngenda n'umuntu agendana n'umugide afata ukuboko.
Reka turaza kubigaruka ko handi hata, ariko tubanze tugaruke kuri Adelaide Nyigina, nawe atubwire nimba ubwo ubumuga ari ubumuga mvukanwa canke ari ubumuga bwaje amaze gukura. Adelaide, vyagenze gute?
Urakoze cyane Diane. Jewe ubumuga bwanje umubyeyi yambwiye ko nari ngwaye ingwara y'agasama ndi umwana mutoya. Hanyuma abaganga barantera urushinge barahusha bagotera kuri neresiatike, hanyuma ntangira ubwo bumuga. Rero
ubumuga twovuga ko bukabije ku buryo bwaciye bukubuza ivyo wokwimarira bitandukanye canke urashobora kuza urashidikanye na irya nino nkuko bavuga.
Urakoze. Sinovuga ko ari ubumuga bukabije cyane, mugaye kuguru kw'iburyo, muga ndatambuka ntagendesheje amabekiye naho nduha mugabo ndatambuka. Kuvuga ko ibyo nishoboje ni ukuri, bwa mbere nshimira ababyeyi banje ntibaciye bafata ko umuntu agendana ubumuga ari umwana wo gutabwa. Baranshize mu mashuri cyo kimwe n'abandi bana tuvukana. Hanyuma ndiga n'Imana irangirira neza haza ndabimenya. Hanyuma mpereje amashuri narashoboye gusaba akazi muri leta, hanyuma barakandonsa nkorera mu bushikiranganji bwo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya ikiza sida mu mugambi wo kurwanya indwara y'igituntu n'imirembe. Urumva nta kazi bakora, nanje ntashoboye. Ndashobora byose kubitunganya uko bitegekanije.
Ico gisata mukoreramo ni gisata ahanini kinegereye n'abanyagihugu hagati mu gihugu, aho usanga hari amahimiriza mugenda murakora. Ayo mahimiriza urayajamo atangorane mu mitumba itandukanye?
Urakoze cyane. Ahubwo no kubwira nuko ari je ndongoye igisata kijejwe kwigisha no kujijira abanyagihugu mu bijanye no kurwanya indwara y'igituntu n'umubembe. Bisigura yuko noshimira n'abanyizigiye bataraga ati uryayo bafise inzitizi zijyanye n'ubumuga kugira ngo ntidushobore kumuha amaresponsabiliti.
Nuko
ijuga ndagenda nta kibazo, ibyo bakora byose ndashobora kubirangura.
Yego. Ijuga Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ikiganiro ni muri Sanga. Turiko turagaruka ku bibazo bitandukanye abafasoni n'abigeme bagendana ubumuga mu gihugu cy'u Burundi bahura navyo. Madame Adelaide Muramutswa Urunani, ruhurikiyemo amashirahamwe y'abagendana ubumuga mu Burundi, murabice ku masonga gato ati ababyeyi naragize Imana barandungika ku ishuri ntibankumira, leta nayo irankundira irampa akazi. Twovuga rero yuko muri rusange amateka y'abapfasoni byifashe neza canke n'amahigwe yabaye kuri mwebwe?
Oya, sinavuga yuko amateka y'abapfasoni bagendana ubumuga yifashe neza, mbere ni muri rusange ku bagendana ubumuga bose, kuko ndongora Urunani nategeza kuvugira Urunani abagendana ubumuga bose. Ni ukuvuga yuko amateka yabo ameze neza. Ariko tugarutse abapfasoni usanga aribo bari nyuma ugereranije n'abagabo. Kuvuga rero ko dufise ingorane zaba zijanye no mu mashuri, murazi kuva na kera umwana w'umuhungu ko ariwe wasanga bitwararika cyane ku bijanye no kwigisha. ugiye gusaba akazi umuhungu wasanga ariwe yemerewe gusumba umwigeme ibintu byose mu iterambere wasanga bizigira cyane umuhungu umukobwa ntiwasanga bamudeza ibyinshi ibintu bihambaye
niya micure
yuko ari umuntu mu mwigeme cyangwa mu fason agendana ubumuga urumva bica bigorana cyane asanga usanga abafasoni bagendana ubumuga atashoboye kwiga kwivuza n'ingorane kuronka akazi n'ingorane kuronka novuga nk'umutahe kuja gusaba ingorane kugira umuntu ashobore kwiteza imbere ibyo byose ni ingorane.
Adelaide, muri ugo runani rwanyu harimwo abashingantahe hakabamo n'abafasoni mwese mufatana co kimwe abo bagenzi banyu bagendana ubumuga abashingantahe bo barabona ko mungana mu bitandukanye canke naho nyene mashahamwe yanyu ko gukumirwa kuravugwa
urumva kubera umashirahamwe wasanga abantu batanguye kwijukira ibintu by'amashirahamwe kubera bari abize barabagabo abo bagabo rero nibo batanguje amashirahamwe twebwe abadamu twagiye tubasangirira bisigura yuko igitigiri cy'abagabo cyari kinini ari kinini ya gisumba icy'abagore mugabo sinovuga ngo baradukumira cyane iyo natwe turagerageza kuburovandika amanote ubwigenge bwacu
kubusaba no kubugwanira yego
turasaba ko nabo bariko baragira mu nzego zirongoye urunani ko n'abafasoni nabo bategereza kuronka ikibanza kibakwiye ugukumirwa rero cyane n'ababandi dusangiye ingorane sinovuga ko badukumira cyane abanoze abagabo mbwe naho usanga kagumayo akumufasoni ni bya kera byo muntu uze twovuga mu mibereho usanga abagabo
turaza kubigaruka
ariwo bisa ko bari hejuru y'abafasoni
turaza kwigaruka ko turabe na ya migenzo imwe imwe yagiye iravugwa mu mice itandukanye ku bantu bagendana ubumuga yuko ikihari hirya nino mu ntara zitandukanye zigize igihugu cy'u Burundi ariko nk'uko nari nabicishijemo mu nkundire mbanze ndabakirire Lorette Ishimwe nawe umwigeme w'imyaka 22 hagendana ubumuga bwo kutumva no kutavuga Lorette aheruka kuminuza mu gisata c'ubuhinga bwa none informatique kuri Hope Africa University mu Burundi aza kutubwira iby'ubuzima bwiwe twifashijwemo n'umusiguzi interprete muri migwi y'igifaransa ubwo musiguzi rero akabasigura ibimenyetso canke ururimi rw'amarenga nk'uko basanzwe barukoresha asanzwe akoresha mu kuvugana n'abatagendana ubwo bumuga umusiguzi ni Micheline Nkundwa nabake amajwi ya Lorette muza kuyumva rero biciye kuri Micheline Nkundwa nabake ariko bari kumwe aho bari kumutakura mu gisagara cha Bujumbura. Micheline na Lorette mwiriwe. Murakomeye ga Micheline?
Murakomeye.
Uduhere ikaze Lorette muri kumwe ngaha ariko avugisha akoresheje intoki. Lorette, urakoze gose na wewe. Ingorane uhura nazo muri rusange nk'umwigeme adashobora kuvuga ni nyabaki ga Micheline. Ga Lorette, ariko urumva muza kumva Micheline mu ntunge. Muraza kugerageza kuza muri hangana kano kanya gato kaza karacamwo nikora bari kwarasoma ibyo avugisha intoki.
Ingorane je mpura nazo mu karerero nibyo kuvugana n'abantu kuko murangerageza kuvugana nabo muri abo zibantawe mureka yini bayeze
naho utubwizo ngorane uraheruka kuminuza mu gisata cha informatique wabigendeje gute wigana n'abandi bana basanzwe batagendana ubumuga harabigisha bagufasha kuza barasigura ivyigwa bitandukanye canke Juge America Washington DC umwanya mwumva atacu muri ko murumva nuko Micheline abari kwasoma intoki za Lorette agenda no muga bwo kutumva
Kera ngikangura kwiga yende narumva hama mu nyuma ndagwara Ngwaye amacara ziba mugabo ababyeyi baragerageje kuntera intege kandi abagiye baragerageza isubirira abinjiza ikibazo cyane.
Ubu mukibano ga Laurette wakigwa gute abo mubana abo mwigana hutemberera barabona ko bakwiye kugushigikira muri ubwo umuga ugendana? Akanya gacamwo Micheline abari kwasoma intoki za Laurette adashobora kumva.
Mukibano je bubangumira. Kandi mukibano je baramfasha kandi baragerageza kunkorera
Micheline, twari twemere Laurette ko tutaza kumufatira umwanya munini ariko agende atekereye nk'akajambo abantu mbere ko tumurekura bumviriza ijwi rya Amerika abatandukanye baba baramutswa igihugu baba canke abasanzwe bari mashamwe atandukanye kubagendana ubumuga bwo kutumva. Ijugi Amerika, Washington DC, turiko turarabira hamwe ingorane zitandukanye abagendana ubumuga bahura nazo mu Burundi no musi tukaba twibanze ku bafasoni n'abigeme. Murumva ko haciyemo akanya nuko Laurette mutumire wacu uno musi ariko avugisha intoki hama intoki ziwe zikabanza gusomwa na Micheline asanzwe amusahiriza mu gushobora gusobanura ugo rurimi rwiwe. Laurette?
Akajambo nohanura abantu kandi nabwira abantu nuko bogerageza gufata abantu neza cyangwa umuntu agendana ubumuga bareke kumutumira kuko umuntu agendana ubumuga kutumva arafite ubwenge
Yego nuko rero Micheline nkundwa na bake udushimirire Laurette vuye ku mutima kuri kano kanya ashobye kumarana natwe mu ijuru rya Amerika. Tukibutsa rero yuko Laurette asanzwe agendana ubumuga bwo kutumva neza akaba mugabo naho biruko aherutse kuminuza mu gisata cha informatique muri Hope Africa University mu Burundi akaba gifite imyaka 22. Amajwi yiwe mwayumvise mu ijuru rya Micheline nkundwa na bake asanzwe amusahiriza mu byo kushora kuvugana n'abandi batavuga ugo rurimi akoresha we. Mwakoze Laurette na Micheline.
Mwakoze namwe.
Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tumina amatega tuhama duce tugaruka tubandanye ikiyago cuno munsi.
Aha mubona ngiye kurimba suko mimba we kumutima ngomba njuri mimba nereka bakomeye konaho mugaye agahinda nakabonge binyutu y'umutima sindabita kuyandemye ndabita kuribe newacu bakomeye batatawe konare mweni yabaremye umubyeyi iyo yibarutse bamugenda bamugenda
Ijwi Amerika. Diane Nahazo niwe muri kumwe kuri mikro mu kiganiro muri Sango. No musi twagarutse ku ngorane abafasoni n'abigeme bagendana ubumuga bahura nazo mu gihugu cy'u Burundi. Abatumire bacu nyamukuru ni Agnes Ntawuyankira hamwe na Adelaide Nyigina wo mukari babiri baragendana ubumuga. Mukanya rero turakira mwe nshuti bakunzi muri ko muratwumviriza muri ijya nino kugira ngo mushobore kugira ico muterereye canke ico mubajije abatumire bacu. Akaririmbo kari aka kakabone aho yariko aragaruka ku kibazo c'abamuga yavuga ati ni mwebwe mudukumira musanga muri ko muratubuza no guca dutera imbere muri ayo mateka yacu. Adelaide
Okay.
Hari none ibiriko mwagarutse kuri ivyo bitandukanye mugenda murahura nazo ingorane zitandukanye zigenda ziraba zibira mu buzima bwanyu bwa misi yose. Hariho kera ariko nk'imyibutsa wasanga ikumira abantu bagendana ubumuga canke imigenzo gasanga baravuga ati burya iyo uhuye n'umufasoni agendana ubumuga urasanga ugize imigisha myinshi gusumba ivyo bintu mwari mwarihaye ihangiro ryo kubituza mu kibano. Mwarashitse kuri ugo rwego canke hagati mu gihugu b'abafasoni batashoboye kuja mu ishuri baracabohewe imugongo niyo myibutsa itandukanye.
Hariho
umwibutsa bavuga ngo ikimuga gisumba imva ku amantu ingena twageze inyigisho twageze turatanga hijya no hino twigisha ubu ayo majambo yaramaze kugabanuka mu bantu barabona yuko umuntu agendana ubumuga atari wo kugereranywa n'imva arabona ko anaha afise ubwo bumuga n'umuntu nk'abandi hanyuma hari imigenzo rero nk'uko bivuze migenzo abantu benshi bavuga ngo baranguye amabanga mpuzabitsina n'umukobwa agendana ubumuga ngo arashobora kuronka imigisha ibyo rero biratuma abantu bagendana abapfasoni bagendana ubumuga bagira ingorane nyinshi cyane
biracariho
ibyo naho tuvuga ngo biragabanuka sinobyemeza neza kuko usanga ahanini uravye nk'abapfasoni bagendana ubumuga usanga benshi ari abapfasoni batagira abagabo kandi nabo bana babyara ni bahandi usanga bariko barasegesha bisigura yuko ya migenzo yo kuza barababyara ko baca babaheba ibandanya aho sinobishingira intahe ngo byaba byaraheze ngo ibyo gufata abantuze abakobwa cyangwa abagore bagendana ubumuga bafise iyindi ntumbero hari n'abahora bavuga ngo agize aranguye amabanga mpuzabitsina n'umukobwa agendana ubumuga guca kirasida ibyo byose urumva ko niza bituma umupfasoni agendana ubumuga ajya mu ngorane nyinshi cyane izo ngorane zo kugendana ubumuga n'izo ngorane zo kwanduzwa sida cyangwa n'izo ngorane zo gutunga umwana adashoboye aho rero birashyika uwo mupfasoni yahuye n'izo ngorane kugira ngo ajye kwitwara ni kibazo
turaza kubigaruka ko ubwo burenganzira
cyo mu bucamanza gisanzwe kihari kivugira abantu bagendana ubumuga ucusanga uwo mupfasoni agendana ubumuga agiye kwitwara batabyemera kubera iki ikibano ntikimuha ikibanza gikwiye bakavuga ngo yibeshyeye ngo uryango ninde yomwubahuka urumva bigaca bituma haba akagira wa mubabaro uko atatunganirijwe na wa mubabaro w'ingorane arimo z'uko ugendana ubumuga byose ugasanga agize agahinda kanini cyane
reka turaza guca tugaruka muri ibyo bisata bitandukanye byaba iby'ubuvuzi cyangwa ibyo gushobora gushikira inyubakwa zitandukanye bwaba ubwo butungane tubandanye tubabaza uko mubibayemo ariko tubanze twakire abariko baratwumviriza bumva bashaka kubabaza ibitandukanye cyangwa guterera icyumviro WhatsApp yacu ni guteranya rimwe kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe tukadumaze kuronka Terence ari ku murongo Terence mwiriwe ikaze mu kiganiro muri isanga
murakoze
intererano canke ikibazo
yewe intererano nashaka gutanga bisaye n'ukuntu abantu bagendana ubumuga usanga mu miryango tubayemo mu misozi babwira ngo ntacyo bamaze ngo barapfuye bagenda ibyo rero bigatuma akivuka amaze kuvukana ubumuga akura abyiga amajambo mabi ugasanga ariko arakura yihebuye icyo rero nasaba ni uko haba no mu nzego bugerageza kubaha agaciro hanyuma yaba ari nk'umuntu amukosereje mu buryo nk'ubwo agahanwa n'amategeko by'ukuri hama kuri leta ibi biganiro bicaho nk'akarori nka bya ninde bakagerageza bariko barakina bagashyiramo n'abantu bagendana ubumuga kugira bagerageze kwigisha abanyagihugu ko usanga ababyumviriza ari benshi nicyo ndabona byozotinda bikagabanuka ugasanga iyo umuntu yari ishoboye kuba yo kwiga ugasanga bariko baravuga ngo habuze n'abakomeye ngo wemuga ngo ntacyo ugiye kubwiramo urumva biragoye kabisa bari bakwiye kureba ukuntu no mu cyumba badashyiraho amashyirahamwe ajya arabikurikirana buhoro buhoro ibyo byogabanuka
urakoze cyane rwose Terence kuri iyo ntererano tukwibarize ako icyo kibano wavuze wakwiye urimo ni hehe kugira ngo dutahure aho iyo migenzo ikiri
no mu byaro apana tumijya mukuru kubera usanga aya mashyirahamwe yibereye kuza mikuru mu byaro ni bashikeyo gose.
Uri wowe uri amajahe ubu tuvugana?
Ubundi muri komune giteranye mu ntara ya Muyinga.
Urakoze gose Terence ngahe giteranye mu ntara ya Muyinga.
Ego.
Turacari kumwe na Agnese Ntawuyankira isanzwe agendana ubumuga bwo kutabona hamwe na Adelaide Nyigina we yaramutswa urunani ruhurikiyemo amashirahamwe haranira amateka y'abagendana ubumuga. Adelaide Nyigina nawe nyine aragendana ubumuga. Murumvise Terence icashikirije. Agnese, ngarutse kuri mwebwe, aravuga ngo inzego baronswe ibibanza. Ubu ikibanza abagendana ubumuga bafise mu nzego zitandukanye kingana gute, Agnese? Anyese munacaye kumwe natwe?
Nyene kiriye hari cyo dufise.
Eh.
Onyene twewe mona madero kwa batubwiye ko tufise ibyizigiro ko basa n'abatwemereye.
Mhm.
Chonga na gute ko mbona dufise abize benshi bagize ibiki ahubwo umega ntitunazwi n'ukuri ahubwo nimutuvugire rwose abantu bagendana ubumuga twarakumiriwe cyane rwose.
Nta mushingamateka n'umwe ari mu nama nshingamateka y'u Burundi mugayo.
Yebara sando hari kuva kera mugabo nibwo bari umuga nk'umuga bw'impomi bwo kutavuga kutabona bw'iburagi ibyo ntivyo nabaho ugena no kuguru kumwe nk'uko kwa Madame Adelaide ngira vyoshoboka magaye ibindi twebwe njya ntibazi ko mu mutwe wacu mu bwonko hakora ntibikunda bazi ko wahumye na servita yifuta yose.
Yego. Terence kandi yavuze akantu gato kajanye no kuvyo kuronswa amakuru canke ibiganiro bitandukanye nkawe urashobora kumva ivyo tuvuga ariko nka televiziyo ngira ngo ntushobora kuyiraba. Bigenda gute amakuru arabashikira vyoroshe canke?
Nkaje Imana yarampaye ndirondera akaradiyo nkatiko turavugana ndiko ndumviza n'amatwi yo kwitwa rya Amerika ibyo tiko turavugana nama ku matwi gusa ndumviriza mukabizibira mara televiziyo Fremasi iyo nta niyo nzi nta niyo nkiraba n'abana bayake ndenda kuryama.
Me mufite abana bangahe Agnese?
Jewe uwo navyaye w'amaraso mundi wanje n'umwe mugabo ndace ntungabandi ndafise imfubyi.
Kandi abo bana barabashigikira muri ubwo bumuga bwanyu mugendana?
Abana baranyakira neza cane n'abana vrema banyu bahagoze kuko barazi ko ntaramugara nabaha ikintu cose ashoboye.
Yego. Adelaide, urunani muhurikiyemwo mwumvise yuko hariho nk'umunyagihugu Terence ari giteranye mu ntara ya Muyinga avuga ati amashahamwe turayumva mu migwa mikuru ariko ngaha mu caro mu banyagihugu banyarucari ntibashikirwa rwose, niko vyifashe?
Nimba atagendana ubumuga naho yobaza za Muyinga turafise amashirahamwe nta ntara nimwe tutoba dufisemo ishirahamwe ry'abagendana ubumuga turetse no mu makomini usanga ari ntara zifise amashirahamwe menshi mw'ikomini. Nibaza ko nta makuru akwiye afise. Nimba aja kubikenera araja kundondera ndashobora kumuhereza nk'amashirahamwe yoba ari mu ntara ya Muyinga hanyuma baze inkuru zabo ingene babayeho.
Yego, ngira ngo nimba akiri kumwe natwe akababishaka turaza gutanga akanimero kanyu ari nk'amwe mubitwemereye. Ijwi ry'Amerika, Washington DC, mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ikiganiro ni muri Isanga. Turiko tugaruka ku buryo burambuye ku ngorane abagendana ubumuga mu gihugu cy'u Burundi bagira. Uno munsi tukaba twashimye gushimikira ku bapfasoni. Hari kandi Albert ari ku murongo. Albert, miriwe? Albert,
miriwe neza?
Intererano canke ikibazo?
Ego, jisho nagomba guterera, nashaka guterera nko ku bantu bagendana ubumuga na cyane cyane aba bakenyezi yuko leta yojira bibuka ikabafasha. Ikabitaho nkuko turazi yuko umuntu ari kimuga bari umuntu nk'abandi. Kandi asi mvuga kuri abo naho mwasimbika kubafasha ni gusa nkavuga kuri zose n'abana nko mu miryango tuhafise umuntu amugaye turazi yuko hari ababyeyi batabyakira neza.
Mwebwe hari uwo mufise mu muryango wanyu?
Sa oya. Oya umuntu arabibona nk'ahandi nyine mu mahandi nyine mu bantu mu mibano cyangwa mu bindi.
Yego.
hanyuma mpanura nk'ababyeyi baba bafise nk'abo bana canke imiryango nyine ifite abantu ko babashyira nk'abandi bantu hanyuma leta nayo ikabishyiramo umutahe munini yukubera wavutse ariko imbuga ntaba yavutse abishaka buba ari ubwoko bw'imana
yego ngerageje kunganira gato nyapfasoni turi kumwe n'uko ngo mu mvugo bashaka ko ziza zirakoreshwa cyane ariko ijambo ikimuga ryo randuranwa n'imizi kuko ngo aba ari umuntu amugaye ataba ari ikintu kimugaye. Urakoze cyane gose Albert ugira umunsi mwiza kandi wakoze kubana natwe. Adelaide aragarutse ku kintu c'abana batakigwa n'abavyeyi vyifashe gutu ukera ko umwana umuvyeyi hari imiryango twumva iyo umuntu yaronse umwana amugaye ugasanga babifashe nk'igihano ivyo vy'abana nabo bavuka bamugaye barahabwa ikibanza gikwiye mu miryango itandukanye hari vyigwa muri abikora ko ngo muri abingene vyifashe cyane.
Ibijanye n'ivyigwa ntabirakorwa Diane kuko turavye na rusansi y'umwaka wa 2008 heruka kuba yahagaze ku bantu bafise ubumuga buhambaye cyane ntiyagira ngo ihari ubuye ngo abantu bose bagendana ubumuga nka jewe sinigeze mbazwaye ko ngendana ubumuga
byangiye
n'umuntu atumva urabona ko muhura yigira gutyo oye ntushobora kumenya ko agendana ubumuga n'uko atabugendana
ibyo vyigwa byangiye
abana rero bagendana ubumuga ntitwavuga ngo bangana gutya aye ariko ababyeyi ubu baratanguye kujijuka bariko barajijuka bamwe bakamenya umwana agendana ubumuga ko ategereza guhabwa agaciro naho benshi batarabishikako aho tugiye aho umuntu ari karatembera kuko twamaze kuronka abantu bagendana ubumuga benshi bashobora gutanga inyigisho n'impanuro hirya no hino aho batumbereye ubu inyigisho zishikira benshi zo guhanura abo babyeyi bagendana ubumuga mugabo bamba ababyeyi bafise abana bagendana ubumuga kugira ngo babone ko ari abana nk'abandi mugabo ntibirashobora guhera biracafise igihe ahanini nuko ngira leta itabifatamo ikibanza
ambega
yotanga amategeko yuko umwana ategezwa gufatwa nk'abandi naho yobagendana ubumuga bakabikwirikirana neza abana ko bafite ku ntuze mu makomine bajya bajejwe iby'agateka k'abana urumva umwana agendana ubumuga naho yovuka mu muryango uno cankuriya yo kwitwararika kuko hariho ibisata bijanywe no biri mu bushikiranganje bagatekakazina muntu
no gufatana mu nda
bikorera mu makomine ni gisata kijejwe ibyingo n'imiryango gikurikirana neza ibyo bintu
reka tuzogerageze cyo tubaronderaho muri ubwo bushikiranganje twumve nkumbure ko ari ibyo bariko barakora muri ico gisata ariko hariho na ganza ari ku murongo afise icatera canke icabaza ganza mwiriwe.
Niyewe neza.
Mwakuye muri he?
Ni Kigali.
Ni Kigali. Ayi Kigali havugwa make.
Na amahoro.
Murashobora kuzimya akaradio kari impande yanyu kuko bica bitugaruka ko abatwumva barya nino nabo bikabatuma adashobora kumva neza.
Yego.
Murakoze cyane. Ganza mwumvise ivyo turiko turayaga ngaha ku ijugi ya Amerika no munsi byifashe gute mu gihugu cy'u Rwanda?
Na mahoro rwose
mu buhinga bw'ivyuma baracambarira ganza mu buhinga bw'ivyuma baracambira yuko iyo radio yanyu ikiriko iravuga
reka da nta bivuga rwose
reka tugerageze nakundi twumvirize uti byifashe gute rero ngaha Kigali
ibyo nashaka gutwera nuko umwana wese abafite uburenganzira yaba yaravutse ari uko ateye ari afite ikibazo cy'ubumuga runaka uko byagenda kose umwana afite uburenganzira bwe ku babyeyi arwanye nkumva rero aramutse ari ukwiga hariho amashuri ari specifique agomba kwigisha ibijyanye yase yigisha ibijyanye n'umwana uko ateye ubumuga yavukanye nabwo cyangwa se yaba afite muri urwo rwego niba amugaye amaso yazatareba hariho amashuri abijejwe yazabishinzwe ashobora kwigisha abana babana n'ubumuga bwo kutabona cyangwa kutareba niba ari umwana aramugaye ukuguru numva ko agomba kwigana n'abandi icyo bita education for tous cyangwa for tous umwana agomba kugira ikibazo cyangwa ipfunwe ry'uko yavutse atagenda neza agomba kwigana n'abandi bose ashobora gutsinda ashobora kujya mu mashuri akomakomeye kuko afite uburenganzira bw'umwana icyo nje gifite
urakoze cyane rwose Ganza ngaho I Kigali twumva abariko baranahamagara benshi arabaterera ico kogwa ico shora gukosogwa abafite utubazo namwe bwe murashobora gutamura twakura tukabakura mugashaka kuvugana n'abatumire bacu Anyesa turakugaruka ko kandi kukindi kibazo duce dukura mu byiyumviro vya Ganza hejeje kuvuga ravuze ikibazo c'ivyerekeye amashure y'abana bagendana ubumuga baba bakobwa canke abahungu no musi turiko turibanda kwico kibazo kubigeme n'abafaso nariko ntacu reka tukigaruke ko ayo mashure mu Burundi ubu arahari nk'abagendana ubumuga nk'ubwanyu bwo kutabona baraja mu ishure
Nzimatongo bariyo kwa kumuntu atabona
Mhm.
Ai Bujumbura niho nda hani batugufise ibyizigiro n'ayene batubwira ko biri mu migambi twatarindiriye kubera abatabona twashoye bamwe yaba nkaje nase kukurikirana ikigwa cya ekritire braille
Mhm.
Ariko nenda tikeri cha muzu aha mu gitanda sindi cyanzo gikoza kandi kiramba baza cyane kuko nize byatumye mbere no mukazi ngira ngo bitamera neza
Mhm.
Nari nkwiye kugira ngo nande nerekane ubwo bumenyi ko narose none sinzi tuguma ariko dusaba ariko turizeye ko tuzobironka dufise umuntu adutwaye neza cyane madame Adelaide tenda azi ko yitwarika nyine tubaho ku munsi ku munsi
Adelaide ivyayo mashure vyifashe gute ku rwego rw'igihugu abagendana abapfasoni ni bagendana ubumuga canke abigeme bagendana ubumuga butandukanye
urakoze cyane Diane amashure no kuvuga ayo mashure yahariwe ubumuga butandukanye no kuvuga ishure y'abatabona canke amashure y'abaragi amashure yarahari ya tuvuga ikore specialize usanga ari amashure agera mu mashure y'intango no kuvuga yagera mu ya gatandatu turafise ishure rya riri mu igihanga iko Sante Kanura turafise ishure riri Gitega yitwa Sante Urumuri hanyuma n'irindi riri mu Kayanza mugarera yo manunze yo masante nti tuvuga saya leta sa mashure ya leta
yego
ariko rero umugambi twe turimo uko umuntu bafise ubumuga kanaka ngo aca yiga muri iryo shuri barashoboye kugira amahigwe muri 2010 dufashijwe na handicap international turagira umugambi woko abana nabo bafite ubumuga butandukanye no kuvuga abo batabona canke batumva kugira ngo baje kwiga hamwe n'abandi kugira ibyakumigwa turabe ko byogabanuka
mubona iyo migambi kirabahira
urasansibiriza ababyeyi barashyira abana muri ayo mashure kuvuga amashure ordinaire kugira abaje muri ntuzeye mu mashure rusange n'abandi ni kuvuga education inclusive nabo bajemo barashoboye rero kujamwo hariya antuza amashure yitwa pilote yatanguye abana barakurikira neza bari barigishije abantuza bigisha ingene bo bakurikirana barabafasha barashobora kugera ku rwego rwo gukora konkuru hamwe n'abandi bana hanyuma baratora konkuru bacara ari ntuze ecole secondaire no kuvuga
amashuri yisumbuye
ise Notre Dame de la Sagesse y'Igitega ni iyo bahora bita senede abana rero batabara barungikayo batoye konkuru kwigayo muga rero ubu barigana abana bagendana ubumuga butandukanye hamwe n'abadafise ubumuga muga rero usanga bagira ingorane ingene babakurikirana kuko utusanga bigisha atabigisha bateguwe
nico nagomba mbazi
kugira ngo bashobore gufasha abo bana
hari nk'abigisha bangahe dufatiye nk'akarore bashobora gukurikirana nk'abana babigeme bavugisha ya maboko nka Lorette twari kumwe mu kiganiro mu kanya kaheze
amashure kubera nta mashure yabigeme gucyo oye bagira no bambeshe nk'arore turumva yize universite nibaza ko ataciye muri education inclusive yino iwacu i Burundi
yego
kuko iyo ntuze yatanguye muri 2010 bakoze ko nkuru muri mwenge 2013
yego
ucusanga abo abantu bakoze ibyo ico kibazo yo konkuru batarashika yuko bominuza ngo babahejeje secondaire hanyuma bakaminuza
reka tubanze twakire
amahirwe akaba yarize ahandi
reka tubanze twakire na Jean-Marie ariko imbere yaho tubibutse yuko nshuti bakunzi mushaka gwica umuterere mu kiganiro muri sangacu no munsi mumva gishimikiye ku buzima butandukanye abafasoni nabigeme bagendana umuga mu Burundi babayemo mushora kutwakura kuri guteranya rimwe kabiri usa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe yo numero ni numero yacu ya WhatsApp turi kumwe na Jean-Marie kandi ku murongo Jean-Marie miriwe nikaze muri isanga
muriwe neza
muherere ya majahe
turi ubujumbura mu Burundi
ni bujumbura mu Burundi ku mugwa mukuru
yego cyane
intererano canke kibazo
ni intererano
mhm
yende ko ndaraba nkaho merereye aha mu gisagara cha Bujumbura ndetse no mu naho no bantembera mu ntara za ruguru haracyari ikibazo cy'uko abantu bavukana ubumuga bashobora kubaho mu bwisanzure ntangire babona nabo ko ari abantu nk'abandi
akarorero
tugace dusanga izo bitumwa nuko ata politiki ikwiye hari mu gihugu ivuga yuko umuntu nk'umubyeyi barutse umwana w'ikimuga
amugaye
bo yoronka ukuntu amufasha amubesha turaze ku buzima tubayemo mu kino gihugu ubu hari ukuntu umuntu umubyazaye umwana w'ikimuga
umwana agenda no muga
agira ikibazo cyane ukuntu azomubesha dusanga bitumwa na bwa bukene tubayeho mu miryango nk'icyo rero mbona icokorwa kugira ngo abana bitabweho aba bavuka bagendana ubumuga leta yoshinga nk'ikigo ikavuga igahamagarira abanyagihugu bose bati uwo bizoshika iyo ngorane kamubaho kuko iba ari ingorane y'igihugu ntiba ari ingorane y'umuntu ntiba zamuvuye ko bagategura akantu kujya bavuga bati umubyeyi yibarutse ubushuri abana barenze umwe baragira ikintu bamufashije hagati habaho rero icyo kigo canke icyo shyirahamwe rikavuga riti umuntu azoshikirwa n'izo ngorane azoze yandikisha uwo mwana tumufashe kumukurikirana
amakuru abo bapfasoni n'abigeme nabo
bo kubapfasoni n'abigeme nk'aho mperereye ndiko ndaraba kubera twitwa ngo turateye imbere turi mu gisagara cya Bujumbura umuntu asuge ugendana ubwo bumuga ndabona umengo nta kibazo kinini yabafise kuko ubushoboye kumwigisha aramwigisha ego aha mu gisagara cya Bujumbura no vuga nti nimitende ariko ingaruka mbi ikigaruka nk'umuntu arazaruguru
urakoze cyane gose Jean-Marie urakoze kuri iyo ntererano yawe turi kumwe kandi na Ndayisenga amahoro
amahoro cyane
muherereye he
Sangme y'umujumbura muri Centreville.
Muri Centreville kibazo canke intererano.
Ugambe nashaka ngira intererano hamanze kwaza.
Mhm.
Nashaka gushimira kwanza cyo giganiro yisize yanyu vraiment irafite akamaro mu buzima bwa misi yose.
Murakoze.
Ariko nkavuga umutumire wanyu arongo ihash ati vraiment nivyo aranira gatika cyane cyane kafumuga abakenyezi.
Mhm.
Munango yavuze yuko ishyirahamwe ryatanguwe n'abantu b'abagabo kandi bashaka gukumira abadamu nawe umuntu yavuze n'umuse yuko bashaka rero kugira nka efide vanjase mu kuyihora agashaka gukumira abagabo kugira ngo acashire imbere abagabo
abafasoni
ita rero bokwana neza kuko bose nabantu kandi makeko namwe n'ubwigenge nibumwe
Adelaide ngira aracatubwira ko ari cyo yashatse kuvuga kugira ngo mutahukane neza
ego hanyuma kai kazona cyangwa kubaza ujyano kwete kasanga biba mushaka kumutora numva ya interpretation urya muntu yakoze niba giye nongera gira makenga ati burya vraiment est-ce que kujya kuno yasiguwe byabihuye nyene n'ivyo bari karavuga cyane ni ishaka gushika akamubeshera ko bitaba ashaka kuvisha bari karavuga nawe hamaza kandi mega iyo shirahamwe uwo mukeza arongoye bifasha gute abagendana ubumuga nka mu Burundi iyo shirahamwe rikorana gute na Handicap International murakoze mukomere kuri Rwandamerika
urakoze cyane gose Ndayisenga madame Adelaide mwumvise utubazo twaje tubagana Ndayisenga hanini ati harageze umwanya wo kwihora abashinga nayo babakumiriye kuva kera
ntahuye nabe Ndayisenga navuze nti urunani rwatanguye rwatangujwe n'abagabo kuko abagabo nibo ba abahungu nibo batanguye kwiga nibo baronka amahirwe cyane kwiga si no kuvuga ngo nabagendana ubumuga n'umupaso ni mu Burundi umukobwa mu Burundi bamwiyumviriye ko ategezwa kuja mu mashuri mu nyuma si cyo kimwe n'abagabo n'abahungu rero kubihora n'ukuri kose no twobihora gute ko muri komite executive turi kumwe n'abagabo ise komite executive y'abantu batanu abagabo ni batatu abagore ni babiri bitigura aho eko atakwihora kuri mu kae na dupfa neno twiyora ko turiko tugwanira kimwe nuko amateka yabagendana ubumuga yotera imbere tugaronka uburenganzira cyo kimwe n'abandi nta byihorahorana birimo ngo nuko ngo no bandi ndongoye urunani ubu kuko aha ni kibanza umuntu amaramo umwanya mutoya
hama ngo imashami nka za Handicap International ayo mashami nka za Handicap International bari basanzwe bamenyereye akorera mu gisata cyane cy'abagendana ubumuga nabo ngo mukorana gute
Handicap International no vuga ne turakorana na abapartenere kuko hari ibyo dudashobora gushika ko bakabidufasha ni ukuvuga ko bashobora kudufasha mu bijyanye n'uburyo canke mu byo mu bindi novuga nka renforcement de capacity ibyo tutaba twishoboje kuko aha mu runani novuga ko nta buryo dufise uravye na n'intererano ya bagize urunani usanga ari nke cyane kubera mikoro yabagendana ubumuga asanzwe ari makeya ni ukuvuga kugira ngo turongo dushobore gushyira mu ngiro imigambi yo guteza imbere abagendana ubumuga turinda kwikora ku yandi mashyirahamwe hirya no hino adufasha hariho n'irindi shyirahamwe ry'abahorande ryitwa Fondation Liliane naryo riradufasha cyane cyane mu bijyanye no guteza imbere umwana agendana ubumuga ava mu muryango ukenye nk'uko hariho umuntu yigeze kuvuga ko wofasha abana bagendana ubumuga ukuvuga ko umwana ngo avutse ngo agendana ubumuga ngo umubyeyi yocafashe apfa mu muryango ukenye birumvikana mbere yavutse ari umwana nk'abandi bamba adafise ubumuga ntibamwakira bakamutunga nk'aba nk'undi mwana nyene n'uwagendana ubumuga basise uburyo nibamufata nk'undi mwana abaca bagira ati yenga mpeberane ntaco n'umutera ko amafaranga ngo ndiko ndamuvuzangira gute noneho abana bakiri batoya hariho umugambi w'igihugu wo kuvuza abana ku buntu nibanyarutse bamuvuze atarakwiza irya myaka kandi niho umwana atarakura usanga bamufashije bamu nimba ari ukugororwa nimba ari ayandi ibindi bikorwa bashobora kumukorera babimukorera akiri umwana mutoya niho ashobora gukura
reka turabe
ubumuga busa n'ubwagabanuka
reka turabe ingene tuzobatunganiriza ikiganiro cyari kuri abo bana batandukanye nabo bagendana ubumuga ko naho ndumva ko amakenga yego amakenga ari menshi
noze yavuze ko ashobora kubeshyira ngo Micheline ashobora kubeshyira
murakoze cyane kuko Micheline ntabaciriyemo we twamutoye ariko yacatubwiye ati Laurette yamaze kugenda kandi yari yanambiye ko ari kibazo gikomeye no gushobora kuronka umuntu agufasha umwanya munini ariko aragusigurira batarinze kwimuhembera ngira ngo rero muce mucishwa mu kibanza ciwe
abo onye ba Micheline hari inyigisho bafata babaha bijyanye no gusubiramo bijya bimenyetso by'intoke bakoresha abantu bagendana ubumuga bwo kutavuga rero umuntu ubwa mbere kugira utangura kugira umuntu umwizigirwa mu bisanzwe nizere yuko Michelline atoba ya yarengeye ngo avuge ibitari ibyo Lorette ibyo yashatse kuvuga kuko aba yarabyize usanga ariwe bama bariko barajana mugabo rero nonge nkagaruka nta n'ukubyizera cyane nka umupfasoni agiye nko kwa muganga kuko urabona iyo tugiye kwivuza uvuga utuntu twinshi cyane dutandukanye birashoboka birashobora gushika rero uwo muntu ariko aramusubiriramo ugasanga hari utwo yibagiye gutyo ugaca usanga bamuvuye nabi ntibamushikiye kuri nanka na kuri ya ngwara yiwe ibyo rero by'umusiguzi byari bikenewe no kuronka n'abo bantu basanzwe bafasha mu buzi butandukanye ibikorwa bitandukanye dushobora abo dushobora kwitura abo bantu bagendana ubumuga bwo kutavuga bashobora kwitura bakabatahura hatarinze kuza uwundi ruhande
dufatiye nko kuri ico
ruhande harashobora kuba deformation de l'information
guhindagura amakuru cyane kuyatanga ukatari none ga madame Adelaide dufatiye nko kuri ako kantu ko kwa muganga arumva nk'umwana w'umwigeme canke umupfasoni nk'igihe yibungenze arakenera utubanga twiwe ko tutarinda kuja habona nta bantu amavuriro atandukanye afise abaganga baca babafasha nk'abo bapfasoni mu gihe bibungenze mu gihe bashikiye n'utundi tugorane duto dushikira umwana w'umwigeme canke umupfasoni kugira ngo ntarinde ntarinde arashira habona ibyo atararinze gushaka habona yaba amabanga canke ibindi bimwega bwiwe bwite
nokuri nta mavuriro ariyo ntambwe ngo ashobore kugira kwigisha abo bantu
nk'umupfasoni yagiye kwibaruka arinda gutwa agenda
ntuze kubera umuntu agendana ubumuga atigeze ahabwa ikibanza gikwiye usanga amantuze ibikorwa by'iterambere byose bagenda bategura umuntu agendana ubumuga cyanke umupfasoni agendana ubumuga ntibategekanije ibyo boshobora kumufashamo ni ukuvuga ntahafise imbanyi cyangwa ariko yivuza utundi turwara na cyane cyane indwara abantu batinya kuvuga ni izijyanye no mu bihimba by'irondoka nk'ibyo rero usanga agira ingorane iyo ari umupfasoni yibungenza akajya kwa muganga akeneye haca hariho abantu usanga bagendera kuri twa dukinga ugaca usanga inzira ntimworohereza kugira ngo ashikire kwa muganga ashobora kwivuriza yashika muganga agasanga ntibavuga ururimi rumwe izo zose ni ingorane yashika ka gatanda twivuriza ko ugasanga ntikamworohereza kuko aduga ko naje turinda kunigana naho mugayo kuguru
reka ce nibariza nkanyese
bigatuma umuntu umupfasoni agendana ubumuga agira ingorane nyinshi cyane haba mu bijyanye no kwivuza
reka ce ngaruka kuri yanyese anyese wewe waragize amahirwe yo kubona imbere y'uko ucuhuma bitewe n'ingora ya diyabete hari ubudasa urabona iyo ugiye kwivuza ubu n'igihe waja kwivuza kera
cyane rwose ndagira ikibazo cyane iyo nkeneye kujya kwa muganga umwana hari igihe ambwira ngo mfise amakuru ejo mfise amaheterogatubazo se ushobora kuguherekeza umuvukanyi gusaba urusha ku kazi ndabise umuvukanyi yari yaranyitangiye nka mama wanje mugabo biramugora ku kazi ashitseho ejo mbe ko yamutelefona aracere waragize gute kwa muganga naho ni ukuri ahubwo mutuvugire hejuru baba bakwiye kubona umuntu agendana ubumuga bakatubahiriza ntidutonde mu bandi kubera ujya guherekeje ntuburi kuramuhemba n'urupfasa nabayakugiriye ukicara ngaho mu bandi hanyuma waramukushavuye agashapu kaje nyine birashika nkaje nirwariye diyabete ndakazi inzara cyane iyo nkagize inzara rero maze nk'amasaha ashika atanu narafungura birangora cyane rwose icyo kintu no kuri kiratugora cyane kandi jewe ahantu emwe ni ahantu nkwiye ko umuntu yoshira akantu nyine ko ubyo yashimikire ko mu kuvuga batwohereza abantu turwaye babanza kutwitwareka abafungwa n'abahanzi
nuko rero ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro no muri isango no munsi tukaba twashimikiye ku kibazo ibibazo bitandukanye abapfasoni bagendana ubumuga mu gihugu cy'u Burundi bahura navyo turabaha umwanya wo kubaza cyangwa guterera ivyumviro ubonaho tukaba dufise Evode ari ku murongo Evode amahoro Evode amahoro
yego amahoro
muherere amaja he
turi Kigali
intererano cyangwa ikibazo
yego yari intererano cyane cyane mbanza gushimira abo ayo mashirahamwe yihaye rubanga cyishura kugira abo bantu kenshi tumaze twitwa ntiyo ya mbere ndi kuri leta nakamo ko kurambuntu yo kwiza inyigisho inyigisho cyane cyane no kubatagenda nubwo bumuga kubera ko uko babandanya mu butamenya batazi mwavuze nk'akarorero umuntu agiye kwa muganga adashoboye muganga adashoboye kuvuga cyangwa gukoresha ibyo bimenyetso izo ndimi z'abantu bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga yashobora kubambamye ikomeye cyane ku iterambere ry'umuryango kibano ndetse n'igihugu icyo intererano nshobora gutanga ni zerekeye ibikoresho ushobora kubakoresha kubafasha mu bumuga bwabo kuvuga nko kuzerekeye udukinga cyangwa ibindi bintu byose bashobora gukenerwa ko leta yaba ari
murakoze cyane Evode tuzagerageza turabe abaserukira abanyagihugu mu Burundi kugira nabo barabe ico bagira ico bashikirije kuri ibyo bibazo bitandukanye
murakoze namwe
turafise kandi na Janvier amahoro nikaze mu kiganiro muri isanga
amahoro neza
yego muramaje heka Janvier
mukeye
mu ntara ya Muramvya
yamuranze
Janvier ni intere no chanke akabazo
dena cyaha guterera abantu bagendana mu muga kenshi babafata cyangwa bigeme urabona ubu ya mashure naho bagerageje kwegereza hasi haraho abari nk'ahantu ku musozi nk'umuntu amugaye ntashore agendana mu muga ntashore kuhashika neza nashaka gusaba rero yuko bishoboka nk'uko leta yatanguye kutwitaho yo gira nk'ibigo byinshi by'abantu bagendana ubumuga
uvuze kutwitaho uragendana ubumuga nawe ga Janvier
ego uragendana ubumuga bw'amaguru
ariko ntaco bukubuza gukora mu mirimo yawe usanze ukora nimba atari banga unayitubarira
oya birambuza cyane birambuza nushobora kwiteza imbere neza ugenda n'ubumuga
ugenda usanze ukora imirimo ya gute
je ndashona kandi nkongera nk'iyungunganya no mu bintu byo kudandaza ibintu by'impuzu zijya zinyebara ikindi nosaba cyane kandi nkasaba leta nuko nk'abantu tugenda n'ubumuga bodukurira ko amatagise ko kubera hari ibintu byinshi bitugora nahageze nk'uko nk'umuzigo uturiha amaharakare twari kuwiterurira yaba umuntu byoshoboka abagenda n'ikinga ari nk'umugabo tuvuge cyangwa ufise amaguru ukiyunguruza n'ubundi buryo cyangwa ukabyitera ariko byose wenda bakoresha amafaranga nkasaba nuko niyo umuntu yaba yatembe bigashoboka yuko yajya no hanze y'igihugu ntawobere nayo niyogira nk'iki mukorera kubera nk'umuntu agendana ubumuga usanga byinshi bimugora kandi nk'abantu benshi bagendana ubumuga babigeme cyangwa abafasoni kenshi hari usanga barabyariye n'iwabo ugaca usanga bareze nk'umuryango ari bonyine
numva ari byinshi cyane mufise musaba bagendana ubumuga butandukanye canke abashigikiye uyo mugambi wanyu yuko ataho kumigwa mu kibano ahogwa ubumuga reka tubemereye ko tuzogerageza tukaronderaho mu bushikiranganje bwo gufatana mu nda mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo batubwire aho bagendeje amategeko atandukanye urakoze cyane rwose Janvier ngaho mu bukeyi muramvya
Ego
nuko rero Anyese ntawuyankira mu kanya gatonya turaza gusanga abasozera kino kiganiro twibutse ko mugendana umugabo bwo kutabona neza mwahuye nabwo mwari mukomeye bivuye ku ngwara ya diabete akajambo kanyuma mubwira batwumviriza nakahe mu masogonda makenya
Hoye ne uyu munsi ndagize umunezero cyane iyo numvise umuntu ashe kumvugisha jewe aho nama nijyamiye ne ndagewe kwa gose ariko ikindi naco mutugira imbere n'ukuri aratabona
batugire yaravuze ikibazo cyiza ngo bagabanye amataxi niba tugabanye amataxi imiti nk'imiti ya diabete batukure ko mbe ntakora hama ntese mpangayike no kuronka diabete irandugana naragetse no kuri kimwe kandi nabuze n'umuti wa diabete kuko buryo atago nari
urakoze cyane gose Agnese ntawe yankira wakoze kubana natwe Adelaide Nyigina muramutsukuru naniru huri ukemwa mashira hamwe yagendana yabagendana ubumuga mu masogonda abiri gusa kajambo kamwe
magenda bakengurukire mbuga ngo bahugaruka n'ibijanye n'amategeko
reka tuzobigaruke ko hanyuma ivyo vy'amategeko mwakoze cyane kwana natwe mu kiganiro muri isanga nshuti bakunze mwana twumvirije Aridiane na hazi Washington DC ijuri ya Amerika mu kirundi no mu kinyarwanda mukanye ibiganiro vyacu birabandanya.